Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu mwanya. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Amakuru ya hirya no hino ku isi n'ibiganiro bya radio yanyu tubibategurira tukanabibagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zafatiwe icyorezo cya virusi ya corona. Nubwo ku isi hose havugwa iki cyorezo, amatora yarabaye mu Burundi kandi mu mutuzo nk'uko abikurikirana hafi babivuga. Yakiriwe ate hirya no hino ku isi?
Muri rusange naho hirya no hino hari abagiye barasotorana ikibazo cy'uko bisa nk'uko byagenze cyagenze neza. Amahoro, ubutungane, usanga bikwiye.
Uwo ni Mamese Bansubiye ko ushinzwe ibibazo bya politiki n'ubutwererane mu rugaga rwa Senared rukorera hanze y'igihugu rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Uwo ni Professeur Marie Louise Baricako uyobora ishyirahamwe ry'abagore n'abakobwa riharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Uretse abo Barundi, hari n'ibihugu by'amahanga byafashe iya mbere mu gushima uko amatora yagenze mu Burundi, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Tanzania, Kenya na Nigeria. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Guverinoma ya Palestina yahagaritse ubufatanye bwayo na CIA, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubutasi mu mahanga. Palestina ibitewe n'umugambi wa Israeli wo kwigarurira ibice bitandukanye byayo. Umwe mugezweho na Thomas Kamirindi.
Mahmoud Alaloul, vice-perezida w'ishyaka Fatah rya President Mahmoud Abbas, ejo yatangarije ikigo ntaramakuru AFP ko ubufatanye bwa Palestina na Israeli ku kibazo cy'umutekano wahagaze guhera kwa kabiri nimugoroba. Naho Sayeb Erekat, umunyamabanga mukuru wa OLP, umuryango uharanira ubwigenge bwa Palestina Fatah ikomeyemo cyane, uri ku butegetsi i Ramallah, uyu munsi yabwiye abanyamakuru mu kiganiro yagiranye nabo ku buhanga bwa videoconference ati, twafashe icyemezo ko ibintu bigomba guhinduka. Ubufatanye twari dufitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo twari dufitanye na Israeli bwarahagaze. Tugomba kwicungira umutekano n'umudendezo w'abaturage ba Palestina ubwacu twenyine. Erekat yasobanuye by'umwihariko ko ubufatanye bafitanye na CIA yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahagaze kuwa kabiri nyuma y'ijambo Perezida wa Palestina yagejeje ku baturage be. Uwo munsi ku mugoroba, Perezida Abbas yatangaje ko umugambi wa Israeli ibishyigikiwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko abivuga wo kwigarurira ibice bimwe na bimwe bya Palestina birimo ikibaya cy'uruzi rwa Yordani byerekana ko amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu 1993 i Oslo muri Norvège n'ibindi byemezo impande zombi zumvikanyeho bitagifite agaciro. Ati, natwe abanyapalestina ntidushobora gukomeza kubyubahiriza twenyine gusa, n'ubufatanye dufitanye mu by'umutekano na Israeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika burahagaze. Israeli igenzura inzira zose zinjira muri Cisjordania. Gufatanya na Israeli rero bikenewe igihe cyose ku bicuruzwa byinjira muri Palestina n'ingendo z'abanyapalestina ubwabo, ndetse n'iyo President Abbas ubwe ku giti cye agomba kuva i Ramallah, umurwa mukuru wa Cisjordania na Palestina, agiye mu wundi mujyi uwo ari wo wose wa Palestina. Abahanga mu by'umutekano mpuzamahanga nka Tarek Bakoni wo mu kigo cyitwa International Crisis Group basanga rero bidashoboka guhagarika ubu bufatanye gutya rimwe kuri rimwe.
Venezuela ivuga ko ubwato butwaye ibitoro bwa Irani buzoherezwa n'igisirikare cyayo. Fidel Niyongabo.
Igihugu cya Venezuela cyatangaje ku munsi wa gatatu w'igisirikare cyacyo kigwanira mu mazi no mu kirere kizoherekeza ubwato bw'igihugu cya Iran buzanye ibitoro bikenewe cyane mu gihugu. Inyuma y'uko abategetsi ba Iran bagabishyize ko hazoba inkurikizi hamwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zobuze ubwo bwato bushyika iyo bwiye. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yabwiye itangazamakuru rya Leta ko biteguriye ibishobora gushika byose. Yashimiye igihugu cya Iran gicuditse n'igihugu ciwe mu buryo bwose kibandanya kumushigikira mu gihe ahanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Venezuela nico gihugu gifise mu butaka bwacu amatungo menshi cyane y'ibitoro ku isi. Yamara uburyo bw'ico gihugu bwo guhinguriro ntibukomeye cyane. Leta ya Perezida wa Amerika Donald Trump yafatiye Venezuela ibihano bigenewe guhagarika ibitoro biva muri Iran n'ivyo ico gihugu gishorera hanze. Muntango zo kwezi kwa kane leta Amerika yatangaje ko yongereje ibikorwa zo kugenzura amazi yegereye Venezuela mu kurungika ubwato bw'ingwano mu mazi y'ibahari Atlantique yegereye ico gihugu. Ibitoro bivuye muri Iran bizoba bishitse muri Venezuela mu gihe ico gihugu gifise ikibazo gikomeye cyo kubura kw'ibitoro mu gihe kiriko gihangana n'ikiza cy'umugera wa corona.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubucuruzi bwongeye kugurirwa imiryango uhoro buhoro. Geoffrey Mutagoma.
Mu byumweru 9 bishize abakozi bagera kuri miliyoni 38 n'ibihumbi 600 muri Amerika batangarije ibiro bishinzwe umurimo ko batakaje akazi basaba ubufasha bwa leta. Bivuze ko muri miliyoni 164 z'abakozi babarurwa muri Amerika hafi umwe muri buri bakozi bane nta kazi afite. Abakuru ba za leta 50 zigize Amerika batangiye kudohora kuri amwe mu mabwiriza bemerera ubucuruzi gukingura imiryango. Ariko kwambara udupfukamunwa no guhana intera hagati y'umuntu n'undi biracyari ibwiriza rya ngombwa. Nubwo ari uko bimeze muri leta zimwe na zimwe ubuzima busa n'ubwatangiye gusubira uko bwari bumeze mbere y'ikiza cya COVID-19. Gusa intambara y'ubukungu iracyari yose. Abahanga mu by'ubukungu baravuga ko mu mpera z'umwaka utaha Amerika izaba igifite abarirwa ku 9.5% badafite akazi. Abo babarwaga kuri 14.7% mu kwezi gushize, ariko bakemeza ko mu byumweru biri imbere bazagera kuri 25%. Ubukungu bwa Amerika bwamanutse ku rugero rwa 4.8%, ariko uwo mubare wari uwa mbere y'uko ingaruka zikiza zikaze umurego.
Barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi, Geoffrey Mutagomana, Fide Nyongabo kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inshuti banywanyi ni kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri www.radioyacu.com. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amatora ya perezida ay'abadepite mu nteko ishinga amategeko n'abajyanama baza komine mu Burundi ubu yagiye mareka. Mbere y'uko aya matora akorwa hari bamwe mu Burundi imbere ndetse n'inyuma y'igihugu bumvikanishaga ubwoba n'impungenge. Ese umunsi umwe nyuma y'aya matora abaye byifashe bite mu gihugu? Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu barindiriye ivyavuye mu matora babandanije ibikorwa uko bisanzwe. Aho isoko ry'Ijwi rya Amerika ryaciye mu barabara y'igisagara cya Bujumbura rivuga ko uruja n'uruza rubandanya, ariko abantu ntibari benshi cyane kubera bari umunsi mukuru w'iruzwa rya Yezu mu ijuru bavuye gusenga baca bajya mu mazu yabo bakaruhuka. Ariko kandi bigaragara ko ubwo babutabuze muri bo nk'igihe cy'amasaha y'umugoroba uruja n'uruza mu barabara ruragabanuka. Bamwe mu banyagihugu batifuje ko Ijwi rya Amerika ribafata amajwi yabo bavuga ko ku murango umutekano abari wose ubwo bari impungenge ko byibonekeza mu ijoro abasoda n'abapolisi binjira mu barabara bitwaje ibikoho biremereye. Ibyo bituma abantu benshi begera imihana yabo hakiri kare bikagira n'ingaruka ku basanzwe bikorera utwabo. Abadanaza b'umunywero bavuga ko kuva ku mugoroba wo kuva haba amatora abantu bahora baronka bagabanutse cyane. Arabibaza ko bifatiye ku itangazo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni ku bijanye n'icungwa ry'umutekano muri kino gihe.
Uramenyesheje kandi ko uzoheza gutora yoca yisubira ku muhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi canke ubudumidumbi bwekuwe hafi ariko harabera igikorwa c'amatora.
Ikindi gituma abantu batekerwa n'ubwoba ni kena rya internet n'ubu rikibandanya ukuguma mu mazu abantu bashoboye guhanahana amakuru bituma abantu bagira impungenge ku mutekano wabo.
Twikeka yuko havamo akantu k'akavuyo gato none atamakuru ariko arahanahana mba twabigenza gukiriko urumva naho hoba mu bintu by'akapfurumayi ntitumenye ibyahabaye. Njye gituma rero tuvuga ati tukimihora hakorwa ibintu byinshi ntitubimenye ugasanga na ya matwi ntariko aragenda neza kubera akimihora. Icyo kintu cyo gukimihora nacyo nayo niko kirabaho neza icyabitumye.
Ku banyagihugu ibintu birumvikana kandi nkuko imenyesha makuru bidatangaza kumwanya kumwanya ibiharo by'amatora uwo munyagihugu wo mu ntara hagati mu gihugu avako bitandukanye n'amatora yahora aba
kare mu matora yahetse uko byagenda birashika mu makomini uko byaba bingana kose bagenda batera bavuga ibiharuro bavuga bati mugambwe imbere n'uyu ubugira kabiri n'uyu ariko ubunye urumba baravuga gusa gene bariko barashikana ibikoresho ariko nta gitigiri bigera bavuga muri komini bageze ko ika basha batubwira ko ibikoresho bishize biriko birashika hasigaye ibyo mutumba mike ya canke byasitse byose akavuga ko atanguye guharura mugandi
bavugira haruro bageze itegeko rigenga inyifata y'abamenyesha makuru mu gihe cy'amatora rirababuza mu nyingo yaryo ya 10 ko batangaza ibiharuro byaba by'inyifata kibanza cyangwa ibya nyuma kiretse ibyo bahawe n'umugwiseni ibyo biruko mu gihe ikirangaminsi kigenga amatora cyo mugwi cerekana ko ibiharuro by'inyifata kibanza ku byavuye mu matora bizotangazwa itariki 25 na 26 z'ukwezi kwa gatanu no kuvuga inyuma y'iminsi 5 habaye amatora ibiharuro ntabanduka navyo bikazotangazwa itariki neza ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene ariko rero urongoye umugwiseni kazise yatanze urusha ku bamenyesha makuru mu makuru nandi bamenyesha makuru ko bashobora gutangaza ibiharuro byo ku rwego rw'amakomine mu gihe bahejeje guharura ibyo mu matora y'ikibanza cy'umukuru w'igihugu ayabajene n'abamakomine n'abashinga amateka bakayatangira icyarimwe ariko ku banyagihugu babona ko ikenagira ibinyamakuru vyigenga bikorera mu Burundi ahanini ariyo ntambamye yo gushobora kuronka amakuru nyayo kandi ku gihe
kuburyo igihe turimo kitabyorohereza igihe byaba hivyo hari hayandi amaradiyo yigenga abitanga kuburyo ujura bimenye kibiriraho mugubu unye barashinze itegeko yuko byose bizotangazwa na seni.
Abakandida b'imigambwe Uprona yazanye ukwikukira na Frodebu yatangije intwaro rusange mu Burundi bamenyesha ko nubwo bafite ibyo banenga umurwiseni nta mpamvu n'imwe yatuma ibigiye kuva mu matora bitera umwiryane mu gihugu. Eroje wirika neza
kuri uyu wa kane nkuko amakuru ava mu ntara zitandukanye avyemeza hariko hegeranywa ibitigiri zavuye mu mabiro y'itora. Ijwi rya Amerika ryamenyeye ko hatari hake hagati mu gihugu amasanduku yavuye mu mabiro y'itora mu duce turi kure y'imigwa mikuru y'amakomine yashitse mu migwi y'amakomine itunganya amatora sesi mu bucagucagu co kimana ku murango mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu abanywanyi ba SNL umugambo gahanganye na CNDD-FDD bakomeje guhagarikwa. Hari n'ahabaye imanza zikibiriraho nko mu ntara za Kayanza mu buraruko bubanza mu burengero na Rumonge mu manuko bushira burengero. Hamwe hamwe imanza zararajwe kubera atamasura nko mu Rumonge naho abanywanyi bagera kuri 9 b'umugambwe SNL barezwa eka n'abaserukira bigenga haraho bafunzwe nko hagati na hagati mu ntara ya Gitega bahejeje gutora abakandida bigenga co kimwe n'abandi bagize cyo bashikirije abarundi uhereye kuri Dieudonné Nahimana muto mu myaka kurusha abandi.
Uko vyogenda kose mu bwigihe cy'amatora nuko abarundi n'abandikazi bose batahura yuko ataki na kimwe gifise agaciro nk'amahoro n'umutekano ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu mutungo kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe cyo tuma ari mu Burundi akomereka cyangwa mu Burundi apfa azira gusa yuko bamwe bemeye cyangwa abandi batemeye ibijyanye n'ibyavuye mu matora. Ariko kandi ababifitiye uburenganzira twarungitse mu kuduserukira mu mabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda. Nitwabona rero hariho ibitagenze neza naho hariho amategeko abitunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe ibyo batagenze neza kugira ngo dushobore gukosora.
Ukwirinda kabi kose na gasonsi ndimwo umukandida wa Iprona nibyashigikiye zahejeje gutorera mu Nyakabiga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura havuka
kwanga amatora n'uburenganzira w'umuntu wese kuyajamo n'uburenganzira w'umuntu wese uyagiyemo kuyagendamo neza uyavuyemo kuyavamo neza udahunganije umutekano kibiragusha n'iby'iwawe. Kubwacu twebwe tubura tuti uko bigenda kose biguma bigora twebwe cyane cyane nk'umugabo wa Sikana Iprona n'umugabo udasanzwe udasa n'imigambwe ushobora kwigenza uko ushaka turafise ingendo y'iwacu cyane cyane gukingira igihugu uzotsinda twebwe tuvuga tuti utsinze atsindire bose natsindeho nibitwura muri exclusion ya seni nibiteriteka igihugu byari kuba byiza seni yuguruye imigambwe yose hamutsinda agatsinda azi ko yabitsinze neza atakariganwa muhugu ubutsindwa akibonera ko yatsinze abarundi babwiye ko batekana bakarindira ibiva mu matora.
Ugutekana na leo nsengenda kumana ni vizaha magazi ya bose. Uomukandu dawa Frodebu, amaze gutora mu ntara ya Bujumbura avukamo ya vigani itangaza makuru.
Atanya kutira kutuwezo bitegiru za kukiba anamo, muguda sabga achu, tukachubaka, tukagisa na tukachubaka, kikaduki ingira, natu tukagiki ingira, kikatuwe rumuvye, natu tukagabye, nito sile kumba bandu, hili kwa mara kubitwa, nito sile kumba bandu, hili kwa mara hunga, sile kumba bandu, hili kwa mara angazwa, nito sile kumba bandu. Bicwa n'ubukene bicwa n'inzara bicwa n'ubushomeri ibyo gihugu gisa tubunze byose tubisabikanye mu mahoro n'umutekano cy'amatora kiya gutuma abantu bicana cy'amatora ashobora gutuma abantu bahunga nk'abamatora asubira guhishisha mu gihugu cyacu amatora asubiza iteka igihugu cyacu kibigira gifashe kibigira cyubashe gucyo kwese tuje hano twubake iki gihugu tubane neza kuko ntawe tuzoshirana cyo kuno
rero je uri ka neza ijuru rya Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimye ko Abarundi batunganyije amatora y'ejo kuwa gatatu ya perezida, ay'abadepite mu nteko ishinga amategeko n'ay'abajyanama baza komine. Fidel Niyongabo.
Kigira cy'umunyamabanga mu bushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika ku bibazo biraba akarere ka Afurika, Thibaut Pierre Nagy Jr. mu butumwa yashikirije kuri wa gatatu asaba Abarundi kubumbatira amahoro muri ibi bihe by'amatora. Kuvuga kuriwe kwa Twitter yagize ati: Usawa warundi kuguma kucho iye meje, tukubumba tila mahoro, uraya matora ya baye. Agana kuri republiki shingi ya kuri demokrasi, nukuba rita wiliye ayo matora. Asawa kandi, imande zose kwa ayo matora, kuri inda chochose, chowatera kusotora na mumisi limbe.
Harimi ndibihugu by'amahanga bishimagiza uko amatora ya perezida y'abadepite mu nteko ishinga amategeko n'abajyanama amakomine yakozwe ejo kwa gatatu mu Burundi. Muri ibyo harimo Ububiligi, Tanzania, Kenya na Nigeria. Ni inkuru tugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera I Kigali mu Rwanda, Pierre Caver niyo nkuru.
Amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye mu Burundi ku munsi wa gatatu ntandorereze mva makungu zarimo. Icyo bikoze hari ibihugu byarungitse indorerezi zivuye mu buserukizi bw'ivyo bihugu I Bujumbura. Ambasaderi wa Kenya mu Burundi Kenneth Vitisia yari yagiye ahatoreye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi igitega. Kenneth yabwiye bamenyesha makuru ko amatora yateguwe neza, agahamagarira Abarundi kuzokwakira neza ibizo yavamwo.
We have witnessed a peaceful campaign period and today we are witnessing
ati kuva mu gihe cy'imyiyamamazo twiboneye n'amaso yacu ukwiyamamaza mu mutekano. N'ubu twiboneye abantu bariko baratora mu mutekano ntangere. Icyo dushaka kwibutsa Abarundi ni uko amatora aba umunsi umwe gusa, ariko ubuzima bw'igihugu bukabandanya mu minsi ikurikira. Nicyo gituma bakwiye kwemera ibija kuva muri aya matora, hanyuma ubuzima bukabandanya. Kenya n'akarere turiteguriye gushigikira intambwe y'iterambere n'amakungu yemere ko uyu munsi ukomeye mu guteza imbere demokarasi mu Burundi. N'ubuserukizi bwa Tanzania Bujumbura bwararungitse intumwa. Uyo mufasoni arashima ko ayo matora yabaye mu mahoro.
Watu ni wengi na wametulia kabisa, wanasubiri kuchagua viongozi.
Abantu ni benshi, baratekanye, bararindiriye kwitorera indongozi zabo. Nicuka ni ciza. Turasaba ko ibiva mu matora byo kwakigwa mu bugwaneza, kuko amatora yakurikije n'ibikenewe byose. Twinjiye n'indani kuraba dusanga abantu bariko baratora atabo bahagaze ku gikano. N'ibiyavamo rero bazoba babigizemo uruhara, baje kubyakira uko nyene.
Kwa hiyo yapokee kwa hali chanya kabisa.
Intumwa y'ubuserukizi bwa Nigeria nayibona ko amatora yabaye ari intambwe ya demokarasi.
Logistics by the Senate has also been very good. I think is
ibikoresho by'amatora byari bihari. Byumvikana ko ari intambwe ikomeye ku Burundi, n'abanyagihugu bakwiye kuryoherwa n'ibyo bacitse ku uyu munsi. Twizeye ko iyi ntambwe ya demokarasi izobandanya ishimangirwa mu gihugu. Naho biri uko abanyepolitike batitavye ayo matora kubera bahunze igihugu, bobo babona ko ayo matora atarukiza azozanira igihugu. Shale nditije atwara ishami ry'umugambwe Pronari tavuga rumwe na leta numwe muri abo.
Aya matora nta ciza, nta rukiza, nta muturama kumarira n'amaganya Abarundi bamaze mu myaka n'iyindi, cyane cyane kuva mu mwaka w'2015. Aya matora abaye mu gihe imigambwe myinshi yasambuwe, amashyamwe atari inyungu za politike, niko kuko amaradiyo yigenga yarasambuwe, baba bakuru migambo myinshi mushamu yigenga na maradio benshi barahunze hamwe n'isinzi ry'abarundi bashika hafi igice cy'umuriyondi bari hanze byongeyeho kandi abari mu bihugu hari iterabwoba hari ubwicanyi baranyuruza abantu bagafungira abantu ubusa na cane cane abatavuga rumwe leta duhere ku mugambwe senere kuko ari wo batinya iryo terabwoba marayibonye cyaragaragaye mu kwiyamamaza ikano ku munsi w'amatora abantu barapfunzwe bamwe barakubitwa abandi baranyuruzwa
umugwi w'ishema mpuzamakungu ONI ukora amatohoza ku Burundi unga muri iryo Dududien atwara uwo mugwi abona ko ayo matora yabaye mu ihonyangwa ridasanzwe ry'agateka kazi na muntu nk'uko abahinga b'uwo mugwi bari babivuze imbere y'uko aba
la première critique c'est que les libertés fondamentales qui garantissent des élections libres, indépendantes et crédibles ne sont pas respectées donc
atari makenga fatiye ku ntambwe zitatu tubona icamere nuko ibyankenerwa kugira ngo habe amatora yigenga abaye mu muco kandi yizewe bitigeze bikurikizwa harabaye ubwicanyi abafungwa n'ababuzwa ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro icakabiri nuko inzego zijejwe gucungera no gutunganya amatora zitigenga kuko zitamikwa ijambo n'ubutegetsi ubwanyuma nuko atandorereza imva makungu zihari zabizyo mu karere iza Afrika canke iza ONU kubera iyo makenga abanyapolitike bahunze bafise umwitwarariko kuhazo hava haduka imvururu inyuma y'amatora kubera bamwe bashobora kwanka ivyayavuyemwo igihugu c'Ububirigi kibicicije ku bushikiranganje bw'imigenderanire gihamagarira Abarundi kwirinda ico cose co bakwegera mu bugizi bwa nabi bufatiye ku kutemera ivyavuye mu matora umugwiseni utegura amatora watangaje ko ivyavuye muri ayo matora bizomenyekana neza inyuma y'indwi imwe itariki 2026 z'uku kwezi Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
ku ruhande rwabo bamwe mu banyapolitiki b'Abarundi hanze igihugu bari mu rugaga SNARED rutavuga rumwe na leta y'u Burundi bashima ukuntu ayo matora yabaye mu mahoro no mu mutekano nibyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Mamese Bansubiyeko ushinzwe ibibazo bya politiki n'ubutwererane muri urwo rugaga
muri rusange naho hirya no hino hari abagiye barasotorana ikibazo yuko bisa nuko byagenze neza amahoro utungane
hari amakuru yari yatangajwe avuga ko ayo matora ari kubamwo intambamye nyinshi cyane rwose ku bwanyu icatumye aba mu mutekano niki
ngibuze ko Abarundi baramaze kubona yuko ibyo gusotorana atawushikana kandi wibeje neza ngira ngo urabona yuko kambwe uri ku butetsi nabo nyene waragerageje ndi kugumuriza yo umvirisha amajambo yavuzwe ari wa heganikwa ku ruhande kwa CNDD-FDD ari wahiganikwa ku rubanza kwa CNL bose bagumye bahamagara abanywanyi babo babwira ati nyabona tugenze buhoro turiko duhiganikwa iza politiki turiko duhiganikwa ibyo gushwana tuguma turi Abarundi ntitushaka gusubira gusesa amaraso muri iki gihugu hanyuma mugabo ibyo abarundura abantu bose abarundi gusa ahantu hose hari aho usanga abakiri bato bashyiramo akantu kakanyarikabo cyangwa ugasanga harimo abarenze urugero kugira ngo berekane yuko bayobotse kanaka ibyo rero umuntu ushaka bishyira ku ruhande dufatane ni uko amatora yarabaye amatora yarangiye ngo turindirye ikizovamo ngira ngo twese umwe wese ahari yarashoboye gukurikira buhoro buhoro ingene ukwiyamamaza ko agiye kuraba abantu ari benshi abantu ahanini barumviriza ahantu ahanini barataha ku mutekano iyo ni intsinzi ya mbere ikomeye kuko mu bihugu mfatiye mu bihugu bya Afurika ni hake ibi byabaye bishika cyane cyane kubona uhora atwaye u Burundi yagize ati jewe sinza guhiganwa ndaretse abandi batiganwa
muravuze ko amatora agenze neza muravuze ingingo nziza yafashwe n'umukuru w'igihugu none ku ruhande rwa SNARED abategetsi b'urwo runani bazotakwa ryari
ntituraronka umwanya wo gusubira kwicarana ngo tuganire tuganire turabe ibintu bijahani bikabitewe ni singorane ziri ku isi yose zijanye n'ikiza ca covid 19 ariyo coronavirus kiyaca yuko mu minsi iza nibamara ku makoraniro yasubira kuboneka abantu nibasubira kuronga uburenganzira bwo gushobora gutembera gushobora guhura ibyo ni ibibazo tuzoheza tukigira hamwe hanyuma mukaba hanini ndibaza yuko ari hamwe aya matora yobandanya akarangira umutekano hanyuma umutegetsi mushasha akamushikiriza umutegetsi tukabona nta bintu by'amarungu bipfuye mu ndibaza kandi nshe yuko hanini benshi tupfuza gusubira mu cyabo icyo gihugu c'abarundi barimo buguma kandi burunzi ntibiteye igomwe nabo buhoro kandi ubuzima bwagoye ngira ngo umwe wese ahari azogerageza uko ashoboye afashe kugira ngo abarundi basubire baje kubaka igihugu cyabo.
Mamesa basubiye ko murakoze cyane rwose ku kiganiro mwahaye iradiyo Ijwi ry'Amerika.
Mugenzi wacu Frederic Mundikije yavuganye na Professeur Marie-Louise Barichako urongoye ishyirahamwe ry'abagore n'abakobwa riharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Professeur Barichako uri i Kigali mu Rwanda yakiriye ate ayo matora?
Ko byakenze gatanu rwose ko abarundi bose babishoboye bashoboye kurangura iryo banga ryabo ryo kuja gutora, ariko ayo matora ku bwinshi tube ku bwacu tubona byari ari byiza ko bitabye ayo matora. Uko byagenze hariho bimwe bimwe bitagenze neza cyane nk'uko twagiye tujyanira mu makuru abona muri kure ya mari kure mugabo muri byose na byose amatora yarabaye kandi bikirikiza ku Burundi.
Kamumotera nk'umutegetsi nzogira amahirwe agatorwa muri amatora abaye ejo ku munsi wa gatatu, ibintu mubona uyu mutegetsi wese uzotorwa uwo ari we wese, ibintu mubona yurangura mu minsi ijana yiwe ya mbere, eka ibintu muramutima bikwiye kurangurirwa abarundi muri iki gihe nibi?
Muramutima bikwiye kurangurirwa abarundi ubwa mbere ni kugerageza amahoro y'umutekano bigasubira bikabaho mu Burundi, abarundi bakishyura bakizana, hanyuma igihugu aho kimaze iminsi twabona twese ubukende bubiho ibintu byinshi bikagenda neza, uwo muntu uwo ari we wese yongerageza agasubiramwo agatanga neza ibyerekeye igihugu kucubaka kugisubiza ku nzira no kugisubiza hamwe na ya n'ibindi buryo mu makungu. Uno munsi Burundi buvugwe neza, uno munsi amahoro ari mu Burundi, abana b'Uburundi bishyuye imigane batahe, abarundi bahunguke byose bishyuriye mu buryo, hanyuma ubwicanyi n'ukuri ubwicanyi uhebwe mu Burundi, abarundi babanye nk'abana b'igihugu kimwe. Iterambere ry'igihugu ari uko amahoro abonetse, iterambere rizoza ari uko umurundi wese ashobora kuryama akabyuka atikanga ko atasanga bamuteye.
Muravuze ikibazo cyo gutahuka, eka ikibazo cy'amahoro n'umutekano, ikibazo cy'abarundi bari hanze y'igihugu. Nk'uko mubizi hariho abarundi barenga 400,000 bari hanze y'igihugu, eka namwe mukaba muri hanze y'igihugu muri iki gihe, ikintu nk'umutegetsi mushasha leta nshasha yokora kugira ngo cizeze impunzi canke abandi bategetsi bose baba hanze y'igihugu muri iki gihe ni nk'ibi?
Ibigoye na gatoyi, umurongozi wese yoba yifuza ineza y'igihugu uramubona ajya abibona ajya abivuga, nta muntu n'umwe yifuza ikindi kintu atari icya mbere na mbere amahoro. Mbega hajya muri kiriya gihugu iwacu ubwo nosubirayo sinicwe, si inkorerwa ikibi, sisubiye gukorerwa ya mabi, sisubiye gutotezwa, ibintu bene ibyo n'ibintu bisanzwe byicitswe mu ngiro bizoboneka. Twese turamenya ko mu Burundi hatekanyiza nk'agatekanya turi hose. Ikintu cya mbere rero ni uko amahoro yogaruka mu gihugu, agateka kazina mu rugo agasa neza, hanyuma igihugu kikuguruka, ujejwe igihugu arerekana ko yiteguye kwakira abahinguruka cyangwa atabyiteguye. Muri icyo gihe biraza bikaboneka, mugabo ikintu cya mbere twese twifuza ni kubona n'abandi bari mu gihugu batekanye, babayeho batagira ubwoba, badahamutse, badakiriye ikijya gushika, nk'uko n'ubiriko biraba muri uyu mwanya mu Burundi. Abarundi bari mu Burundi zatari mu Burundi usange bikwega induru, kuko mu Burundi urabizi amatora yama ari umwanya wo gukwega indwano. Iminsi yose nta wemera ko yatsinze amatora, nta wemera ko yarushijwe, iminsi yose usanga bikwega induru.
Professor Marie-Louise Barichako, murakoze cyane rwose kuba mwahaye ikiganiro iradio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe kunyakira.
Njuti rero mwari mudutiza amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha n'ahantu humurije, ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru kuri mikoro, ngari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubaseze tubifuriza amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi guhashya icyorezo cya virusi ya corona.